mwumvanira dejwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasoza uruzinduko rw'iminsi itatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano arimo ayo kubaka umuhanda wa gari ya moshi. Muri Afurika y'Epfo leta iravuga ko abantu 72 baguye mu mvururu zatewe n'ifungwa ryahoze ari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma. Mu minsi ibiri ijwi rya Amerika radio yanyu izaba yizihiza imyaka 25 imaze ishinzwe. N'isabukuru dusangiye namwe mwese.
Ijwi rya Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania natangiye kuyumva dukoresha radio Rubaho iyindi ya Butugu. Izo radio wakubita ibande ukabufasha. Yukuri iradio ijwi rya Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi.
Nanjye ubwira ntere imerekera nasohoye albumu aturi harabandi indirimbo yanjye kabisa yamenyekanye ku isi mbona n'amakontra kujya hanze kubera iyo radio yanyu kubera yumviswa n'abantu benshi hanze.
Ismael Nduwimana uzwi ku izina rya Ajobalov. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Fidele wirweho
muri Revenuist miriwe namwe nshuti mu duteze amatwi amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Tubahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Joe Biden avuga ko gushyiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa ngo mu bihe bya none. Ibyo yabitangaje mu gisagara cya Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku Banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikira ko cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya Perezida. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ibyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguzamateka. Ku ijambo yasikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro bwo kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi bikiye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka w'2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ibyatangajwe na Biden byabaye ku munsi abademokrate bo muri Leta ya Texas bahungiye Washington mu kigoro ko gutuma inama nshingamateka yaho igenzurwa n'abarepublikani idakwiza ibiharuro bikwiriye kugira ngo ihitishe itegeko igeramira kurushiriza uburenganzira bwo gutora muri iyo leta. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rw'iwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF Ayeta Four afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe nyuma y'imyaka igera kuri ine. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe nk'uko byatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishyirahamwe UNICEF. Four yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishyirahamwe UNICEF mu mwaka w'2018 azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishinzwe mu mwaka w'1946 ishyirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi indwi bose Abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Four ku buyobozi bwiwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye byo ku isi. Tanza akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Faran Hak avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Four UNICEF muri iki gihe ari ishyirahamwe rikorana n'amashyirahamwe atari make yaba aya leta cyangwa ayikorera ku giti cyayo ku byerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ipfungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe abandi 1,234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ipfungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Mu itangazo ku munsi wa kabiri mu ijoro, igipolisi cyatangaje ko benshi mu bapfuye bahonyanzwe igihe amamanga kaskazini ya Sahugwa kimenyesha ko hariko harabitohoza ku bantu 27 bapfuye mu ntara ya KwaZulu-Natal hamwe n'abandi 45 mu ntara ya Gauteng. Umuntu aresa bapfuye bahonyanzwe ipolisi kiriko kiratohoza abo bisa nuko bapfuye barashwe. Ubwo ruhagarara rwavuyemwo ugusahura mu bisagara byo mu ntara za KwaZulu-Natal na Gauteng naho bitakwiragiye muzindi ntara indwi zigize igihugu ari ipolisi kiri magabo. Ingingo yo kurungika abasirikare 2500 gufasha igipolisi ntibyashoboye guhagarika ugusahura kwimonogoje. Kwindi nkuru yerekeye Afrika, Matata Ponyo Mapon yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yarungikiye umutahe ukumuhagarika ku byaha bya ruswa yagirizwa. Uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, abashikiriza manza muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo basahuye umutahe wo kumuhagarika ku byaha yagirizwa ko yanyuruje miliyoni 140 y'amadolari y'amafaranga y'igihugu. Matata yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Perezida Joseph Kabila kuva mwaka w'2012 gushika mu mwaka w'2016. Yagijwe ibyaha bya ruswa mu gihe abajejwe itohoza bagenywe na Perezida Felix Tshisekedi bagize amatohoza ku kugenera leta y'imbere yaho yitwaye. Matata yarahakanye ko hari amakosa yakoze, avuga ko ibyo yagirizwa biri mu mugambi wo kumucafuza. Turangirize kuri Zimbabwe, aho ico gihugu kiriko kirondera gukingira kiza cya COVID-19 abanyagihugu umuriyoni kikoresheje injanjo mu ndwi zibiri ziri imbere. Iyo nkuru yatangajwe na Perezida Emmerson Mnangagwa ku munsi wa kabiri, n'igihe yongereza ikiringo cy'ingingo zo kuguma mu rugo ku banyagihugu iyindi minsi 14. Mu gihe ibitigiri by'abapfa n'abandura umugera wa COVID-19 ariko bitera byiyongera, Mnangagwa yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya COVID-19 zirimwo umukwabu wo kuva ku mugoroba gushika mu bucagucagu hamwe no kubuza abantu kuva mu bisagara bimwe baja mu bindi.
Urakoze Fidel niyo ngabo mu komeje kumva radio y'ijwi d'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashoza kuri uyu wa gatatu uruzinduko rw'iminsi itatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugendo rwashojwe n'itangazo rusange ryashyizweho umukono na Minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe imiryango y'akarere Didier Mazenga Mukanju na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambassadeur Albert Shingiro. Abo bategetsi basinye amasezerano ku byerekeye kubumba tira umutekano w'ubucuruzi umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uzava uvinza muri Tanzania ukanyura igitega mu Burundi ukagera Kindu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banavugana ibyerekeye politiki y'ubanyi n'amahanga. Urubuga rwa Twitter rwa Presidency y'u Burundi rwanditse kubaganiriye ku bibazo by'umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byabo byombi, banareba uburyo bwo gukora imishinga igamije guteza imbere urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'imirimo mu rwego rwo gutsura imibereho myiza y'abaturage babo. Perezida Tshisekedi yabwiye Perezida Ndayishimiye ko anejejwe no kumwakira, kandi ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'ubuvandimwe hagati y'ibihugu byabo byombi. Yemeye kuzasura u Burundi ku itariki impande zombi zizumvikanaho.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, banki nkuru y'icyo gihugu BRB yarayitangaje icyemezo yafashe ko kuva ubu nta muntu yishyiramwe cyangwa se ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa imishahara mu mafaranga y'amahanga. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ibanki nkuru ya leta ya Burundi BRB imenyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mva makungu mu gihugu mu itangazo asohoye kuri uyu wa kabiri rigasomera ubamenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isigura ko abantu bari yisha ku bidandaza waje nk'akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mva makungu bakanahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe niko kwibutsa ko mu gihugu hagati yatarindi faranga na rimwe yemewe gukoreshwa atari amarundi Diane Josephine Bizimana twari gitata cy'umenyesha makuru muri BRB niwe yasomye tangazo
ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga y'u Burundi gusa bita bif mu funyafunyo igifaransa ibikogwa hamwe n'amasezerano byerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga ya marundi amashira hamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege ibigo by'ingenzi amashira hamwe muhuza makungu yo kunguruza abantu n'ibintu ibivuko ikibuga c'indege abajejwe imbibe n'abanyamahanga hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mva makungu ku banyamahanga bataba mu Burundi
kindi ngiye yafashwe nuko atamuntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mva makungu nubwo yaba ari umunyamahanga n'amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene amahera
ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mva makungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mva makungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mva makungu ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi
Ingingo ikurikira yo kwakimusha amazu akora ucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze icyo gikorwa ikaba cyaguriwe amabanki hamwe no kuvuza abantu bose bakora ucuruzwa gukora ubungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mva makungu babikora badafite urusha rwa BRB ibi Gabriel Fyiri yarongoye ishyirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kubwira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza rufite afite impanuro atanga
twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politiki mu nzira zimwe zizanwa mu mafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha u Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitanye ubucuti n'u Burundi ari amashyirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ma ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka ibyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike zitafashwe ikigira kabiri ni tourisme ni kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka boka ibikunda ikigira kane nibyo dushorera mu mahanga ibivyikawa icayi butare nibindi ivyo byose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye ivyo rero no munsi navyo ne hari kibazo ntibishoboka tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarunda doka gaciro naye handi ho nitwibaza yuko izingingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu gakorana cyane
kuva amazuru kuvunja amafaranga yugawe kwa 15 ukwezi kwa kabiri 2020 abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege n'ibindi byinshi hari n'abitanga bakabwirwa ko bazoba telefona bakarindira amaso bagahera mu nzira igitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo abahinga mu by'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura dandaza abanywanyi bayo babazanye kandi nabo bayaronderera ko Roger Ulrika neza ijwi rya Amerika
tuvuge ibigwi ijwi rya Amerika banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 yo kwezi kwindwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 yabageza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda
amakuru yizewe yimama agasane mitima ijwi rya Amerika
Nisabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga Amerika
tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radio@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere kwijwi rya Amerika
Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu nkambi ya Rusenda zivuga ko muri imyaka 25 ijwi rya Amerika imaze itangiye yazihaye umwanya wo kumvikanisha ibibazo byaje ndetse no kumenya ibibera hirya no hino ku isi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na zimwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda
ijwi rya Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania natangwe kujumva tukoresha radio rubaho iyindi ya butugu izo radio wakubita ibande ukabufashe cyukuri iradio ijwi rya Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi twari twaratatanye nabo bamwe bamwe zaradufashije kudufasha gushika aho tutoshikanya amajwi yacu nkagiye w'impunzi yo mu Rusenda ijwi rya Amerika ryamfashije gute ubwa mbere honyine ryaramenyekanishije mu mahanga mwiyo miseze narakora akazi ko gutera ibizinu nageze Bukavu nageze ni Buvira barambaza ati uwo ni wa muntu twumva ku radio cyukuri rero ijwi rya Amerika riragahoraho
ku byo kwizwi rya Amerika je ndayikunda ndamaze nk'imyaka 15 zayizanye ndayipfugiriza ku radio yiwanje niyo mpamvu nkunda n'izi radio ntonto za FM nizo gukubita ibande kuko ndumviriza cyane ijwi rya Amerika n'ubu nyene turumviriza radio turi nga mu Rusenda muri Congo tukabandanya twumviriza nya radio twumviriza amakuru ku by'ukuri iyo myaka naho yobiheze iyo myaka 25 n'ukuri biratuneze yahubwo mukora ingufu ijwi rya Amerika ribandanye rivuga kandi mwabukunwe kugururira kuri FM kuko kenshi ibirebe akunda kwanka amakuru ntuyumvirize ijwi rya Amerika
nzi y'umurundi wo mu ikambi ya Rusenda nitwa Misago Filipo ijwi rya Amerika natangwe kujumviriza mu mwaka w'2008 niyo kicho gihe twajumviriza kuri bande icyo bita shortwave twajumviriza kuri FM nkubu cyo gihe nibwo nari kuri isi makamba kimwe ibintu bikomeye nabashimiye gose muri icyo gihe baragerageza kuba netre baragerageza kuba netre nihagira uruhande rumwe bahengamira bagatanga inkuru y'ukuri impande zose zikiregura n'imbaru wagirijwe ikintu bakamwagiriza ikintu kiwe ubundi nakaza kisigura kabisa muri imyaka 25 ijwi rya Amerika rimaze ikintu kintibagirwa ijwi rya Amerika ryankoreye nuko mwaka wa 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri village 9 ijwi rya Amerika ryarashoboye kunkuza na mushikanje yahunge mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi mu buryo yigeze ahunga sinari inzi nayo yari naratanze imero WhatsApp baramurundira barate baramutora na baratanga yiwe cyo gihe baramvugisha nawe baramuvugisha baraduza ku radio
ijwi rya Amerika ikintu cyadufashije nuko tuzatwumva amakuru yo hirya no hino ibibereye kure mu yandi mahanga tukabyumva n'ibibereye mu gihugu cy'iwacu tukabyumva n'ibibereye ngaha mu ikambi byose tugenda tubyumviriza no mu makambi y'impunzi ahantu impunzi zibaye hose ijwi rya Amerika ryahageze dutegezwa kubyumva tukumva ibibazo byabereyeyo tukumva ibibazo byabaye hirya no hino mu mitumba mu misozi aho bageze hariho hose abavugira ku gihugu cy'America turabyumva mbega natwe tukavuga ati turumvise ku gihugu cy'America
imyaka rimaze icyo gihugu cy'America ndashima cyane kuko ndumva ibivugwa hijya no hino na ndetse nk'ubu turi mu ikambi bakaza kutuvugisha hari gihe tuba tumerewe nabi ijwi rya Amerika rikagenda rivuga abamaze kumva hariya hijya no hino hari gihe tubona batugarukiye ko kubera ijwi rya Amerika nabo ryabashitseko mu myaka rero rimaze n'ukuri giye ndashima kuko riradufasha turumva ibyabereye hehe ibibereye ibuviri ibibereye Burundi ibibereye muri Congo no mu karere duherereyemo kikambi y'impunzi
muri imyaka 20 ijwi rya Amerika rimaze riko rirakora iki hari ikintu kinini cyanshimishije muri byo mu gihe ryafata umugambi wo kugira ngo rize rihuza ababuranye bitewe n'intambara zabaye muri ibi bihugu hari umubanyi twabana yitwa Miboro Andre yari umuhungu w'umutama habi ya mbere na nyina yitwa Madare na twarabana hagufi yacu twarahura umuriri wabo yari yatakaye arabura ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu byabaye ngombwa yuko bikiye ku rya Amerika amenyesha umuryango yuko yamaze kuboneka ari mu mashamba kure no mu bindi bihugu bya Congo iyo yari mu ntara za kure ariko kandi ibi rya Amerika byarafashe kugira ngo adushe amenyesha makuru noneho gihe cyarashitse yifaje imiryango mpuzamahanga aratahashika mu rugo ariko kandi byakiye ku rya Amerika
kugira twumve ijwi rya Amerika ni ugufata amarezo hari hano hadafata rezo nafata rezo iyo wiciye mu kabanza agafata rezo twashobora kujyumva hari umugabo wo muri giseti afite ka radio yaje agafata rezo ngaha ijwi cya Amerika twajyumva neza mugo si bose bahuta bayumva muri imyaka rimaze twashobora dufashije cyane kuko turumva amakuru yo hijya no hino atandukanye yukuri vraiment atano mazirimo kuko ntiyishi ntiyihisha ivugisha ukuri
nubwo bugaye kuri FM turagenda ku radio bakavyondi bande tukumviriza ijwi rya Amerika tukumva amakuru uko mu bihugu biriko biragenda nuko du Lugo dufite ingorane tukuma twumviriza ka radio tukumva iwacu uko biriko biragenda n'ahandi mu bindi bihugu
iyi radio ijwi rya Amerika mu myaka imaze noba ntari munsi y'imyaka hafi nka 10 canke 15 ndayumviriza yabaye iradio yabaye inkora mutima muri aka karere ka Afrika abarundi barayikunze abanyarwanda barayikunda n'ibindi bihugu barayumvirize cyane icashobora kuba kitandukanije n'andi maradio nuko hari ibiganiro bimwe bishobora gushikirizwa n'abantu b'abanyepolitike batashobora kuronga ubwisanzure ku maradiyo ari hagati mu gihugu yabo hanyuma baciye kuri iyo radiyo bagashobora gushikiriza imigabo n'imigambi yabo abanyagihugu bakabyumva
rwego rwo kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 25 y'ijwi ry'Amerika kuva ku wa mbere buri munsi duha ijambo umunyamuziki wo mu karere k'ibiyaga bigari hashize imyaka 20 umurundi Ismael Nduwimana uzwi cyane ku izina rya Ajo Balo yumvikanye kuri radio yanyu mu ndirimbo aha turi hari abandi Ajo Balove ari Kigali mu Rwanda numwe mu bakunzi bakomeye bijwi by'Amerika Ajo Balove nguhaye ikaze
Murakoze cyane kandi ndabashimiye cyane kubona mwaduhamagaye kandi
Ajo Balove kunumva amajwi hafi aho uri mu rumve ijwi ry'Amerika
Yes nariko ndumva ijwi ry'Amerika nyine ndumva abandi n'abakuru yo kwakera iryo jwi nyine ryabahaye ijambo bavugiye kuri iryo jwi ry'Amerika Naiko nubi vikando vijisi ya nabanu wosi vimuonzi nane ndimu nene mba iyo ni radio ya banu wosi nyende kuisi kabisa banu wosi wali sanzura na na machapu inani kiwure munu wese wali sanzura banamu hijambu wese nanje ugila neri mbele kera na soo ya ribumu hatuli harawandi indiri mbo ya nje harusa ya menye kanya kuisi mbo na nama kontra kuja hanze kuwela yu radio ya nyukwela yumbis kwa nabanu wese hati
Uguhari yeah. Jari
Hari mumua kubi mbibili kwanza Besi ba abana nabo basendeje nyine abantu besi bari mu ishamba batarata bayumva iyo ndirimbo bari mu ishyamba nyene barayiba mbese binjiye mu gisagara twarahuye nawe nyene bambwiye ati indirimbo kabisa yaduha kuraje cyane kandi iyo album kabisa yarahitinze cyane kabisa niyo yashikanye aho nashaka gushika ariko indirimbo zanjye abantu bose bo hanze bazumva kuri Voix d'America n'umuryango wanjye muri America n'ubumva Voix d'America kuko niho bigira ni Kirundi niho bigira ni Kinyarwanda ndimi zo muri Afrika zose nabo bazigira uko bavukiye ngaho so ubwo Voix d'America mbese ni nk'ishuri nanjye nagi faransa narinza ariko igifaransa nari ndacunga kuko hariho n'ishure bavuga baguma bavuga mu gifaransa babihindura mu cyongereza so ubwo ari umuntu ukurikira radio Voix d'America ubwo ni nka school ni university mbese
yego none aha turi hari abandi ni indirimbo maze imyaka 20 uhimbye na n'ubu iyo yumvise wumva ari indirimbo igifite igisobanuro cyayo muri iki gihe
ego toka bisanzwe indirimbo nyinshi mfite indirimbo zishya 80 ariko iyo ndirimbo n'ubu niyo ngenderaho nayikoze nijoro hari saa 8 y'ijoro kabisa ndabyuka ndayikora si n'abantu benshi uko bambaza iyo ndirimbo ko nayikoze nabo birabacanga so ni inspiration y'Imana burya iyo usoma Bible ukemera Imana ukemera ibintu byose bakunda abantu n'Imana iguha ibitekerezo byiza n'abaturanyi bose ngo bambaze ngo kubera iki wowe utavana kurusha inka uguma wumva Voix d'America Voix d'America niyo numva kubera ni international radio ibintu byose wumva n'inshuti abantu mwaburanye ari hanze bose bumviraho bose tukumvanira ngaho kuri iyo radio nigahuza kabisiga ihuza imiryango na nicyo gituma nani ndayiyumvamo nicyo nduma naririmbye niriya ndirimbo kabisa kandi uko ku isi bose bose banyura ngaho benshi cyane ariko icyo nasaba nasaba yuko natwe mu biyaga bigari baduha umwanya muremure w'abahanzi b'umuziki wo mu biyaga bigari kubera muranumva West Africa bafite umwanya muremure cyane ba muziki yabo binyuraho cyane 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 so natwe nkuko navugira abantu bose nkuko agazi kanjya ari gupromotinga n'abandi baratisite bakiva biyaga bigari ko twagira umwanya muremure ku muziki ndundi nyarwanda kubera birakenewe natwe n'ururimi rwacu rwumvikane ku isi yose akazi mukora akazi keza cyane imyaka izaza rugeneration izuba abantu bose ku isi biga ikinyarwanda n'ikirundi murakoze cyane kandi mukore mutera imbere iki cyorezo cya corona niyo cyatuza tukangira gukora agatactivity zacu ko nzakora igiteramo cy'ijwi rya Amerika aha mu biyaga bigari hondi abantu benshi batuye hano nijya ndi barayumva n'abaririmbiye agasaro kaburaga kubera benshi baburanye imiryango batuye muri kano karere so ubwo iyo konseri nzayikora nka festival nyene ubwo dutumira abantu bose baba baraburanye nyabanzi benshi cyabire muri iyo konseri kuko twe nyene turi agasaro tubona tuburiye hamwe izo ari cyishimye cyane ngo iyo niyo konseri nabe zakoreshwa ijya Amerika
ndagushimye cyane kuri urwo rukundo ufitiye ijwi ry'Amerika ndetse na Afurika n'igihugu cy'u Rwanda aho utuye ugira umunsi mwiza Ajo Balov
murakoze cyane ijwi ry'Amerika n'abasuhuza n'umuryango wanjye uri Alabama nabo bakomeje bumva ijwi ry'Amerika ni radio ihuza imiryango n'abari kure nabwe baba bavumvikanira kuri iyo radio
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse Tega matwi
Iyi ndirimbo Agasaro kaburaga Jubalov yahimbiye ijwi ry'Amerika akaba yarayiduhaye ayituye mwebwe mwese mugishaka gutamiriza imigi zanyu dusare twanyu twaburaga iyi ndirimbo niyo ishoje iki kiganiro mbategurira buri munsi mfashijwe n'Imana na Mukundiri ya Baro nkaba mbashimira kumukomeje kuba benshi mukurikira radio ijwi ry'Amerika buri munsi mbifurije mwese umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana